iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri kitondo ku munsi wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe naje Fidel Niyongabo.
Usanga umuntu bamumenye umutwe
imwe niriwe nihishe mu ngagi navuze ngo ni igisambwa nihishemo ungezi wanje ndanga igihumbi kugira ngo ngende kuri moto ndi gutora ku ico gihumbi kugira ngo kitanyije kanje muje telefoni yanjye.
Abana b'abanyagihugu mu karere ka Rubavu mu Rwanda bidogera ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bibera muri ako karere. Turavuga no ku kibazo cy'abana b'abanyeshuri mu Burundi bagirizwe ko basibanganije amasanamu y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bitabo by'ishure. Ku rubanza mu mizi rw'abanywanyi b'umugambwe FDU bagirizwa ivyaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bugenewe kwishurana bibandanya kuvugwa mu turere twa Rubavu na Nyabihu mu burengero bw'u Rwanda. Mara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana atubwira amakuru adufitiye muri iki gitondo. Aloys,
mwaramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Ishirahamwe Boeing ryaha muri Leta Zunze Amerika ryo ku munsi wa kane niho ryemeye ko hari ibitagenda neza mu buhinga bw'ivyuma vyatumye mu kwezi guheze indege ya Ethiopian Airlines igira impanuka. Abanyethiopia bakoze amatohoza barasohoye raporo y'ibanze icatumye iyo ndege ihitana abantu 157. Bavuga ko izuru ry'iyo ndege ryaciye ritumbera hasi haheze umwanya muto gusa ihagurutse, mu gihe umudereva wayo byamutaye ku amazi gusubiza ibintu mu buryo. Umushikiranganji wa Ethiopia ajejwe gutwara abantu n'ibintu yavuze ko umudereva w'iyo ndege yakurikije neza ingene iyo ndege itwarwa yisunze inyigisho zatanzwe n'ishirahamwe Boeing, ariko ngo nta cavuyemo. Umuyobozi w'ishirahamwe Boeing aha muri Leta Zunze za Amerika, Dennis Muhlenberg, yashikirije ko ababajwe n'abahasize ubuzima kandi yemera ko ubuhinga bushasha bugiye gushirwa mu ndege zose zahagaritswe kuguruka ku isi nzima kugira batorere inyishu ico kibazo, amasanganya nkayo ntazosubire. Prezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi, yasavye imfashanyo ku gihugu ciwe kuva mu ntambara kirimwo mu rugendo yarimwo hani Washington ejo ku munsi wa kane. Tshisekedi yashitse ku butegetsi mu kwezi kwa mbere ahawe ubutegetsi biciye mu mahoro. Yabwiye inama ya Amerika ijejwe iby'imigenderanire n'amakungu ko agiye guhangana n'abaryibiturire ibibazo by'intwaro mbi no guhagarika gufata abantu ataco bagirizwa byaranze intwaro z'igikenye zahahoze. Kubwiwe Leta Zunze za Amerika ngo irashobora gufasha muri izo mpinduka, harimwo no kunagura igisirikare bikazotuma abarwizatunga bahurumbira ico gihugu. Abanyalgeria bari mu myerekano barashoboye gutuma prezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho muri iki gihe naho bashaka ko abandi bategetsi bakomeye mu nzego za leta bava ku butegetsi nabo nyene. Abanyalgeria bariko bategura iyindi myerekano mu gihugu cyose kuri uyu wa gatanu, ivyo kugira basabe ko abategetsi bakomeye muri leta mu butungane no muri sentare jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro bava mu mabanga yabo. Abari mu myerekano bashaka gusubiriza abo bayobozi mu nzego z'igihugu bavuga ko barangwa na ruswa kandi batwazwa agahotoro. Bouteflika mwibuke ko yatanze imihoho muri indwi inyuma y'uko aremerewe n'abanyagihugu bari muri iyo myerekano nyene. Hano muri Amerika, Kongere ya Leta Zunze za Amerika, ni ukuvuga abashingamateka n'abasenateri bari hamwe ejo kuwa kane, yaremeje guhagarika imfashanyo Amerika iha Arabia Saudite mu ntambara muri Yemen. Inama nshingamateka yahambije rero sena yari yasanzwe yaravyemeje mu kwezi guheze. Ico cemezo ni ica mbere mu mateka ya Amerika aho Kongere yubahirije itegeko ryo mu 1973 ryo kurwanya cyo kugira gutera intambara mu makungu, rivuga ko Amerika idashobora kurungika abasirikare mu rugamba Kongere itavyemeje. Ibiro vya Prezida White House vyashikirije ko Prezida Trump asa n'uzohakana iyo ngingo ya Kongere, ahavuga ko bishobora kubangamira imigenderanire Amerika ifitaniye na Arabia Saudite, igihugu bifashanya kandi kidacana uwaka na Iran. abashyigikiye icyo cemezo umugambwe wa Republikani n'abademokrate bavuga ko Arabia Saudite ikoresha misile zikorerwa muri Amerika ku barwanyi b'abahuti zimwe rero muri zo zigasambura imihana y'abanyagihugu zikica ibihumbi by'abantu zikongera zigasambura amavuriro imwe muri zo nayo yaguye ngo ku modoka itwaye abanyeshuri mu kwezi k'umunani guheze yica abanyeshuri bashika 40 Muri Afghanistan naho intambara hagati y'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu hamwe n'abatalibani iheruka gukura mu ngo zabo abanyagihugu barenga 200,000 mu buseruko bw'intara ya Kunar muri ico gihugu nyene cha muri ico gihugu nkuko abishikirizwa n'abategetsi bishiramwe mpuzamakungu ONU ikigo cha ONU kijejwe gutanga imfashanyo arico OCHA Chashikirije ejo ku munsi wa kane ko imiryango 3,000 muri ico gihugu cha Afghanistan yahunze ingo zayo kandi igishikiriza ko kunyuka kandi bigishikiriza ko bigiye kunyuka mu gihe impande zirwanyina zizobandanya gutana mu mitwe ico cegeranyo kiragabisha kandi ko mu gihe abasirikare ba leta ya Afghanistan nabo bariko bitegurira kugaba ibitero byo kwirukana umuhari wa leta ya Kiisilamu hamwe n'abatalibani muri aka karere mu gihe navyo byoca bijamwo intambara rero ngo zishobora kwiyongera abanyagihugu abana ndetse bose bakagira ingaruka mbi kubwizo ntambara ziriko zibera muri ico gihugu cha Yemen cha Afghanistan murambabari
Urakoze Alois kumakuru uhejeje kudushikiriza mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'igihugu cha Tanzania yafashe ingingo y'ugusambura ubunywero na za restaurant mu ikambi ahungiwemo n'impunzi z'abarundi yanduta Ninguru y'umumenyesha makuru wacu James Jovin akorera muri iyo kambi.
Icyo gitero cyabaye ejo kuwa gatatu mu masaha 3 yo mu ijoro. Abagizi ba nabi bakekwa kuba bagera kuri 5. Bibisha inkoho bateye umuryango wa Isa Yeronimo, umudandaji wa radio. Abo bantu kandi bateye uwitwa Uwimana Yohana batazira digidigi adandaza ibintu bitandukanye. Muri icyo gitero nta muntu numwe yishwe kireke abo badandaza babiri bakomeretse kubera gucimitwa imbugita mu gatunu no munda. Abo bombi ubu barwariye mu bitaro bikuru mu nkambi ya Nduta izoni ya Kane. Ababanyi babo badandaza bavuga ko muri ico gitero abo bagizi ba nabi bashoboye kwiba amahera arenga miliyoni 5 z'amashiringi mu kugenda barashe masasu hejuru kugira batinyishe abantu bariko baraza guhurura. Gusa iyo ya Amerika ntiyabashije kugenzura niba koko amahera yibwe agera kuri ayo.
Turatigize ibibazo ngaho Nduta abasuma barataye mu ijoro ryejo bamaze gutera rero. Hari mu ijoro h'amasaha 3 none rero muri makamaze kuza baci bashikira ku mudandaza yitwa Isa baramukubita bamucimita imbugita mu mugongo baramwa kamera yose afise hanyuma baci baramutwara bamutwaye baci bashana n'ubundi mudandaza yitwa Tikitiki nawe nyene baramukubita baramunoza hanyuma rero cyaciye kimurokora umugore wiwe yashiye asohoka asohotse baci bamukubita inyundo yo mu gitunu hagati y'amabere umugore acaravuze induru avugije induru abanye baca barashoba baduka baraza nyabasuma basha bariruka biruka bene bararasa niho rero abanyagihugu kwashi babirukako bice barafata umwe bamufashire bacharavuga naho bari kumwe none kweri mikambi y'Induta n'ingorane ni kibazo gikomeye kumva z'umutekano
mu bicungararo y'inkambi za Mutenderi na Nduta aramaze iminsi yavurwa abantu bitwaza ibigwanisho bagahohotera abantu bakabanya gutwabo abakenyezi nabo bagakubagurwa abahaye ikiganiro y'Inyamerika bavuga yuko abo bantu atari impunzi kandi bativuga baribo
yego nkuri riho cyane kuko giye kwitegereza mu mpande z'ikambi cyangwa inyuma y'ikambi umutekano si mwiza cyane kuko nk'iy'abantu bavuye ngaho mu ikambi bagiye kurondera inkwi bagiye gusenya abandi bagiye kurondera uko bagiye gutera hari mu ndimo ntibagiye gufasha cyangwa nk'abatanzania benshi barakunda gufatirwayo imbere bakakwa n'ibyo bafise utuko turitegereza turabona ko ari imisoro y'imiyabaga kandi bakomeye bafise ingufu bafise n'ibigwanisho kandi biteranye ubwoba n'abatanzania bana babonye barabiruka mu ndimo
hanyuma rero bakagaruka uri kurababaza bakubwira ati abo bantu ntibivuga bari bo ntuzibazana ariko bigaragara kumenga ni nk'igitero kiri kiba kigeramye impunzi cyane 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 nibyo dukunda kubona cyane no kuvuga mu mpande z'impunzi hijya no hino twumva bavugwa ariko ntushobora kumenya bazana kandi bakora mabi menshi cyane no kuvuga igiringo ni gito cyane ni nk'amezi abiri niho aheze twumva biko biravugwa nyuma y'inkambi beshi imbere baraza no kwa muganga usana mu bitaro ariho bari abakubaguwa abandi bakubiswe bambuwe utwabo no kuvuga rero turiko turaraba tubona umenga turagaramiwe cyane ko ntibari kure bari impande y'inkambi cyane cyane
basabye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi gukingira cyane impunzi kibure bazimurire kure y'umupaka wa Tanzania n'igihugu cy'u Burundi
icyo nasaba kuri leta ya Tanzania igihe cyo kwakira impunzi mu iki gihugu cyangwa ishyirahamwe rijyanye rifasha impunzi byiza impunzi kwere baravye ingorane n'amagogo zikunda guhorana nazo mu ikambi bo zitwara kure y'ikambi bakazimurira nk'ahandi hantu tofauti no ngaha impande n'umupaka
no kuvuga icyo twosaba ishyirahamwe mpuzamakungu nuko hoba umuteka gukingirwa cyane ku mpunzi cyane naho namba bidashoboka impunzi turiko turitegereza tubona kumenga aho bari hafi ko zoba zidakingirwa neza ko zosupfuma basi zigigwayo cyane zigaza ku bindi birometero nk'ahandi hantu mugabo hatari ngaha ko biragaragara ko ngaha ho bari hafi y'abagizi ba nabi
amakuru dukura mu gipolisi muri komine Kibondo avuga yuko amaze gufatwa babiri muri abo bagizi ba nabi baraye barashiye mu nkambi ya Nduta kandi isakwa ry'abashoboye kwiruka ririko rirabandanya kubera ubusuma bw'abitwaza ibigwanisho butera bwiyongera mu nkambi za Nduta Nyarugusu Mutendeli no mu turere tw'abaturanye n'impunzi leta ya Tanzania ifashe ingingo yo kongera abapolisi bakomeye mu ntara ya Kigoma no gukora isakwa mu makomine yose iryo jambo ryashikirijwe n'uburongo intara ya Kigoma bwana Emmanuel Maganga kuri uyu wa kabiri muri icyo gihe yari aho mu Tanzania yiciwe arashwe masasu n'abagizi ba nabi bitwaza ibigwanisho mu karere kitwa Kanyamahera komine Kibondo uva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iryo rya Amerika
Mu Rwanda mu turere twa Rubavu na Nyabihu habandanya kuvuga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bugenewe kwishurana ahandi havuga imigwi y'abasore batega abantu bakabambura abandi bakabakomeretsa ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana
Mu mirenge imwe n'imwe y'uturere twa Rubavu na Nyabihu usanga hari abaturage binubira urugomo n'ubwambuzi bweruye bakorerwa n'udusiko tw'urubyiruko dutega abantu cyane cyane mu masaha y'umugoroba reka ntangirane n'aba twaganiriye mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu
hano ndakubwiza ukuri ko buri hano n'ucunze nabi nabwo abacho gikapo bakijana ubura n'ubwo n'ugucunga bakaba bajanye n'amafaranga
barananiranye mbega ino Bugeshi yarananiranye mbega nk'uca tubagatwicaye ngahano tukomba batukebye n'utwo twashe bakatujana ndakintu dusigaranaga yo twarangaye nuko muri hano bagize ngo muri abasirikari baba bayo bagize ngo muri abasirikari
buriye yurangaye gatoya usanga umuntu bamumenye umutwe
imwe niriwe nihishe mu ngagi navuze ngo ni igisambwa nihishemo bungezi wanje ndanga igihumbi kugira ngo ngende kuri moto ndi gutora ku cyo gihumbi kugira ngo kitanyije canje muje telefone yanje
abaturage bo muri aka gace bavuga ko hari abasore bazwi neza kandi bambura abantu ariko byagera ku gitsina gore bakabigirizaho nkana
hano hano ababyeyi barumiwe ubura n'ubwo n'ugucunga bakaba bajanye n'amafaranga bakibana ubundi babari bende
abajura bo ni bisanzwe barahari cyane bikaze no kubafata burana ibintu biba bigoranye cyane hari abana bino habigize imbogo hari n'abasangwa isi baje baturuka hirya no hino bagahurira umungumu ugasanga ibintu byabaye bibaho
nta muntu uza guhamu no muso ugasanga umukecuru amafaranga barayajanye yabaje guhagura bagatenge bakabijanye Siri gutelefone ko kutubakayijana ico ni kibazo dufite
cacana ndabajije muno kirambiga kimbiza nimugoroba giterura inyama zo narimbasha nangije nanje natabawe namaguru naratabajije n'ukuri kw'Imana muno iyo ndagira ico giseka masa ni wo bashakishije uwo mwana kugeza n'isaha yaratorotse ariko hariho nabana
barabafata ariko noneho byibuze barananiranye mbese
bamwe mu baturage bari mu bashinzwe umutekano babwijwe rya Amerika ko harubwo nabo bibarenga bakwiyambaza izindi nzego ntibigire kinini bitanga
no kuvuga ngo twebwe badufashe turamuhama
urabeshe ate baragendaga babageza hariya kuri polisi uyu yabanyurutse gato y'umwe wa mwana kongera tukamubona muno muso shire sindage iwa bakabiri ko yabananiwe kugisha kuri re
none se tubura twebwe kamaze kubishikiriza polisi ibyacu twakabike
kubike murarata mwega mutugwaneho iyo bageza hariya kuri polisi mukanyubonaga cagisambo kigaga irakirekuraga uko nimugora wacunga nabukasanga kumenya umusayi unarama banga yego ndavuga beshi naba beshe
n'ukubona umuntu niba ari umuzura bamufatiyemo bamufatira muno bakamujana ngo bamujanye kumugoro mukani ngeje cyangwa ejo bundi tukamubona ngo uyegeze hano ugasanga rero ni ikibazo rero aba bantu rwose mudukore uvugiza aba bantu baje barabarebara kiyo tugira umutekano
ndaga ibyo byo twamenye impamvu barekura kandi baba bizwi tuba twabajanye n'ibyo bakoze bigaragara bakumva ko barabakubita barangiza bakabarekura nabo ubwabo bakaza bari kuvuga ati twakubitswe twe turabimenyereye ibyo gukubitwa turabimenyereye n'ubundi turagira ute buri abakaza bari kuvuga ati rero wewe wadukubitishije n'ubundi nawe turakwereka
urugomo nkuru runavugwa mu murenge wa Rubavu. Inzego z'umutekano muri aka karere ariko zivuga ko zabahagurikiye kandi ko abafatiwe mu bikorwa by'urugomo bahanwa hisunzwe amategeko. Muri imwe mu mirenge y'akarere ka Nyabihu naho hakunze kumvikana urugomo rurimo gukubita no gukomeretsa.
Twumvise bakubita gusa bahita badukubita inkoni z'imitwe gusa turyama ngaho. Baradukubise dutwara amafaranga 70,000 na telefone.
Ibyo kurandura imyaka yabo bashaka kwihimuraho no gutema amatungo y'abandi. Ibi bikunze kugaragara nko mu mirenge ya Jomba, Bigogwe, Irambura na Muringa. Aha muri Muringani naho haherutse gutema inka 12 z'umuturage mu mpera z'ukwezi gushize, 10 muri zo zikaba zarapfuye. Mukanda Isenga Antoinette yobora akarere ka Nyabihu avuga ko bikorwa nk'ibi by'urugomo hari ubwo biboneka ariko ngo byafatiwe ingamba. Ati
ikiriho burya ibyo byose ni imyumvire. Ibyo byose ni imyumvire n'abantu baba bacyumva yuko bakwihimura ni nko kwihanira. Baba bacyumva ko bakwihanira bumva yuko yakora akantu ko kumvisha mugenzi we kubera impamvu. Icyo dusabwa nk'ubuyobozi ni ugukomeza kwegera abaturage, kuko umuturage iyo yegerewe cyane mpamya yuko bijya bitanga igisubizo n'ugwenda kitabonekeraho ako kanya ariko kigenda kiboneka uko arushaho kwegerwa.
Mu karere ka Rubavu kandi hamaze kwicwa abantu batatu mu mezi birakurikiranye. Abaherukani babiri imirambo yabo ikaba yaratoraguwe mu gitondo cyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane, umwe asangwa mu murenge wa Nyundo undi mu murenge wa Rubavu. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nabwo hari umurambo wabonywe wafashwe mu byatsi ruhande rw'umugezi wa Sebia mu murenge wa Rugerero. Naho ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize nabwo umugabo w'imyaka 24 y'amavuko mu murenge wa Rubavu yishwe akaswe ijosi ajugunywa mu bishyimbo. Uretse uyu wa nyuma wiciwe hafi y'iwabo kandi hagakiye ku mugabo wamukoreshaga mu kwambutsa ibiyobyabwenge abivana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abyinjiza mu Rwanda. Aba bandi batatu bishwe mu mezi akurikiranye imyirondoro yabo ntiyamenyekanye kandi inzego z'ibanze zikavuga ko biciwe ahandi bakaza kujugunywaho nyine. Abo uko ari batatu kandi byagaragaraga ko bishwe banizwe. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ku bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, muri gahunda yacu yo kwibuka imyaka 25 ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, Ijwi ry'Amerika yabateguriye umwihariko. Ni video 5 zigaragaza indi sura y'imibereho y'abantu 5 barokotse. Ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu. Aba bantu uko ari 5 baturuka mu ntara zitandukanye z'u Rwanda kandi buri wese afite amateka yo kwigirwaho. Izi video ziratambuka kuva ku wa mbere tariki ya mbere kugera tariki ya 5 y'uko kwezi kwa 4. Zizaguma ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mushobora rero kuzireba igihe cyose. Mushobora kandi kuzisangiza inshuti n'abavandimwe.
Tukiri mu Rwanda, umucamanza w'umugwego rudasanzwe muri sentare nkuru y'igihugu ruburanisha ivyaha vy'iterabwoba n'ivyo ku gwego mpuzamakungu yatanguye kumviriza urubanza mu mizi abacamanza baregamwo abanywanyi b'umugambwe FDI ivyaha vyo gushaka gutembagaza ubutegetsi bagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba igwanya leta y'u Rwanda no gushaka gushiraho igisirikare kitemewe. Eric Bagire Ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abarwanashyaka ba FDI inkingi bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa babohesheje amapingu ku maboko. Mu buryo budasanzwe bumenyereye kubona abanyururu mu nkiko z'u Rwanda, uyu munsi abagabo 8 mu baregwa hanze yo kubambika amapingu ku maboko hiyongereyeho kubaboha amaguru buri umwe n'amapingu abiri n'iminyururu ku maguru. Ubwo urubanza rwaburaga kanya gato ngo rutangire byaje gutangaza bari mu rukiko igihe abanyururu bajyaga mu bwiherero. Bagendaga bakurura iminyururu n'amapingu ku makaro y'urukiko. Ku bari mu rukiko barimo abavandimwe b'abaregwa bagaragaje ukumirwa, bamwe bari imyoza mu majwi yo hasi, abandi bifata amapfubyi, abandi bazunguza imitwe ku munsi wa mbere mu rubanza mu mizi ubushinjacyaha nibwo bwahariwe ijambo busobanura ibyaha bo barega n'ibyaha by'ubwinjira cyaha mukuriye mu mutwe w'ingabo utemewe gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bukoresheje inzira y'intambara no gukorana n'imitwe y'iterabwo birwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bashatse kubinyuza mu ihuriro ry'amashyaka atanu arimo FDU Inkingi, RNC, umutwe wa FDLR usanzwe ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ayandi mu kiswe P5 kuko ngo bagiranye amasezerano y'imikoranire mu mwaka wa 2015. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bashakaga abayoboke bagamije gukora igisirikare cya P5 muri Kivu y'Amajyepfo mu duce twa Fizi na Uvira. Burega bamwe mu gushakira bagenzi babo ibyangombwa by'inzira n'amafaranga bajya muri Kivu y'Amajyepfo. Ubushinjacyaha buvuga ko hari babiri mu baregwa bafatiwe ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Rusizi bagerageza kwambuka gutozwa igisirikare. Bonarondora bamwe buvuga ko barangije kugera muri Kongo. Byinshi mu bimenyetso bushingiraho burega harimo ibiganiro buvuga ko byumvirijwe ku matelefone yabo ngendanwa bavugana na bamwe mu barangije kugera mu ihuriro P5. Hari namwe mu mazina ubushinjacyaha buvuga ko mbere yo kwinjira mu ihuriro P5 babanje kujya gusura Perezida w'ishyaka Madame Ingabire Victoire Umuhoza akiri muri gereza ngo bamubwire ibyo bagiyemo. Bwana Gracien Sabiyaremye umwe mu baregwa ashinjwa ko mu biganiro yagiranye na bagenzi be ngo yaba yaravuze ko ntacyo bashoboraga kugeraho Leta y'u Rwanda ikiyobowe na gatsiko umushinjacyaha avuga ko bitaga akamabandi. Umushinjacyaha abaregwa bagize uruhare rutaziguye mu gushaka gusubiza u Rwanda mu kaga. Mu baregwa kandi harimo Bwana Fabien Twagira Yezu wemera ko yarashinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu mu ishyaka FD Inkingi. Uyu bushinjacyaha bumurega ko arimo bagize uruhare mu kubwira abo bari kumwe ko hari igisirikare kiri gutegurwa hanze y'u Rwanda anabakangurira kukijyamo. Mu baregwa uko ari 11 haburamo Vice Perezida wa mbere wa FD Inkingi Bwana Boniface Twagira Imana bitazwe irengero rye. Ubushinjacyaha buvuga ko nubwo mu byo yabajijwe yagiye abihakana yagiye ahuza ibikorwa byose nk'uwari ubayoboye. Ni mu gihe Leonire Gasenga yirewe asindwa ko yari umubitsi w'ishyaka uyu ngo ni nayo watangaga amafaranga y'ingendo kubashakaga kujya mu ihuriro P5. Kubera ikibazo cy'amasaha n'izindi gahunda z'urukiko byabaye ngombwa ku rukiko rubaza uruhande rw'iregura niba rwiteguye gukomeza cyangwa se niba rwategereza iburanisha ritaha. Umwe mu bafashe ijambo mu izina rya bagenzi be Bwana Gracien Sabiyaremye umucungagereza abanje kumuzitura iminyururu n'amapingu ku maguru yatambutse agaragaza urukiko koko banyotewe n'ubutabera. Yavuze ko kuri bo baburana ibindi bikazasuzumwa nyuma kuko ngo basanga urubanza rumaze igihe kirekire kandi agaragaza ko gereza bafungiwemo itaborohereza mu kubonana n'umunyamategeko ubunganira Maitre Gatera Gashabana. Urukiko rwanzuye ko rugiye kwiha igihe urubanza rukazaba rupfundikiwe mu mpera z'uku kwezi kwa kane narwo rwemera ko urubanza ruri mu zindi rufite kandi rwadindiye. Hazamutse kandi ikibazo cy'ibimenyetso abaregwa bavuga ko bibumbatiye gushidikanya gukomeye. Abaregwa barasaba ko ubutumwa kuri za WhatsApp n'amajwi baregwa ko byafatiwe kuri telefone zabo ngendanwa ubushinjacyaha bwa bigaragaza uko byakabaye. Ubushinjacyaha buvuga ko ibimenyetso nk'ibyo iyo bimaze amezi atandatu nko mu kigo cy'itumanaho MTN kubishaka bitajya munsi y'amezi atatu naho mu kigo Airtel Tigo ho ngo ntibyanashoboka. Umushinjacyaha asanga ahubwo bishobora kuzadindiza iburanisha kandi akavuga ko harimo abaregwa ku buryo umwe yabagatunze nka simukadi yahamagazagaho zigera muri 14. Urukiko rwategetse ko ibyo bimenyetso ubushinjacyaha bwazabishaka uko byakabaye kandi rwizeza ko bitazandindiza urubanza. Abaregwa uko ari 11 barimo umugore umwe Rukumbi Leonire Gasenga yire hafi ya bose uko ubushinjacyaha bubarega byumvikana ko bari bafite inshingano zikomeye mu ishyaka. Nubwo bataragerwaho ngo biregure mu mizi mu maburanisha yose yabanje abaregwa bahakana ibyaha bakavuga ko babegeretsweho n'ubutegetsi kubera ko baba mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi FD Inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda. Umukuru w'irishyaka Madame Ingabire Victoire Umuhoza yafunguwe mu kwezi kwa 9/2018 ku byaha bivugwa ko bishingiye kuri politiki. Nibutse ko abaregwa bose batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwa 9/2017 iburanisha ritahari ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa 4. Bagira ubusajwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi hamaze iminsi havugwa abana b'abanyeshuri bagirijwe ko basibanganije amasanamu y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bitabo by'ishure. Mu minsi yahera hari hagirijwe abana b'abanyeshuri mu ntara ya Kirundo mu gihe abanyuma bagirijwe kubijanye n'iyo nyifata ari abana b'abanyeshuri bo mu ntara ya Gitega. Abo bana bavugwa ko barekuwe by'agateganyo mu kurindira ko amatohoza abandanya. Muri iki gihe bakaba bari mu miryango yabo. Hari amakuru avuga ko badashobora kwemererwa mu mashure y'u Burundi. Twavuganye na Ferdinand Simbaruhije, umunyamabanga mukuru w'Urunani FENADEB, rwiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi. Atangura avuga ukugena ibintu byifashe inyuma y'uko abo bana barekuwe.
niko nkuko bivuze duhere kuri abana mu buze bigitega n'iyo abana bari bafashagizwa ko nabo nyiro bafatanga n'ifoto y'ihugu ariko rero umuntu bazaho yabazezwe ubanza no kuguma operaje urubanza yasa kwarekwa kugira ngo uko murabona uno munsi ino bihe n'ibihe abantu bari mu bibazo bari yasa kwarekwa kugira ngo amasohoza abandanye mugabo bari mu bibazo bari kwarakora ibibazo ubu rero umva abo bana uno munsi bari muri wa umuryango yabo
naho barya bo mu ntara ya Kirundo vyagenze gute
nivyo nukuvuga ico kibazo cy'abana mu Kirundo ni kibazo twakurikije kuva mu ntango zacu ndetse kugeza uno munsi nyene rero ngo muri kutumva nk'uko bivuze abo bana ntibarekure kubandanya amashure kubari bahawe ya ufataje utagateganyo kuko murazi ko se ntari yabahaye utagateganyo ariko mugamasoza akabandanye rero aho bashikiye muhira ubuze ubuyobozi bwo mu ntara barabagurira amashuri ntibabakunde ko abana basakubandanya biga amashuri basabwa ko badasaba kuja ku mashuri kubera ko bakoze amakosa kubera ko basaba guhanwa n'ingingo bavuga iri muri reglement scolaire ni ukuvuga amategeko aba abanyeshuri uko niko bimeze ariko rirumva twebwe hano nko mu rurimi twe kumva rero tukabana twese tuvugaho ko mu gikorwa cyo kuziko urubanza uno munsi uri imbere y'ubutungane hari mu kamuzi ko mu gikuri y'ubanza n'ubutungane mu kurinda ko urubanza rusika hanyuma kandi urumva kugira baronke ibibaronka cy'agateganyo ni uko amasoza twe bwarangira uno munsi rero twavuga ko amasoza atarangira ariko bituma tugira rusika amashuri nabo nyene bari kubangira kugira ngo babanze arangire hanyuma rero kumbure basanze abo bana bafite amakosa basibye sanari sibagira muri ico gihe kumbure bagaheza bagenzi bagahanwa itegeko y'ishuri rero uno munsi tuzoba munsi abo bana tuko tugacu mashuri yo kwikuta ku mashuri ukurumva uno munsi aza kubatera
iyo ngingo none muvuze yuko tarekurira abo bana kuja amashuri yafashwe n'amashuri si leta yayifashe
uko twavyumvise ni ukuvuga iyo ngingo iriko adasha ku mashuri vyasaswe n'ubuyobozi ko muzerwe amashuri ku ntara niko bimeze urumva ni babatumye babana badasa ku mashuri ubu rero barimo abana bari muri ino munsi ntibadasa ku mashuri bari muri
iyo nyifato mwibaza ko abo bana bagirizwa ko bimaze imyaka si rya mbere biba ku bwanyu kwishyira hamwe urwo runani rwanyu mwibaza ko ari inyifato ikwiye mu bivuga kwiga nihe mpanuro mutanga
mu by'ukuri ko narabwiye ino munsi ino munsi mu by'ukuri dufata ko abana twebwe ubwacu dufata ko hano batereho ko sentari ntashobora gutanga kwerekana neza neza ibintu byageze ni ukuvuga amasohoza sentari atayabandanya ni ukuvuga ko abo bana uno munsi batera icyo mbwa ntiwabwira ni uko twebwe mu runani mu by'ukuri turifuza ko mu by'ukuri nk'umwana agize amakosa ko ahanwa co kimwe n'umuntu wese akuze agize amakosa no guhanwa ariko igihe ari umwana agize amakosa ni uguta inkoni ngufi bageza akarafumbura ibintu bakoresha amategeko yo kwishure kuko umwana akiri ku isi mu by'ukuri abagengwa nayo mategeko nyine ku ishuri ibyo siko twe tubibona uno munsi siko twacu bitwafata ko abana uno munsi baragirwa n'amakosa kuko nkana se ntari nko mwavyumvise yatanze ubutagateganyo kubera ko itaheze amatohoza
mu kurangiza mu gihe amatohoza ariko araba ubwo runani rwanyu n'ikihe rutegekanya gukora kugira ngo rugerageze gufasha abo bana no gutuma ibintu nk'ivyo bidasubira
twebwe ni ikibazo dukurikirana cyane rwose kandi ku munsi ku munsi twe twafite ibyo dusaba twe uno munsi tugasutsi abo bana ubwa mbere hoho nuko bareka bakaja ku mashuri mu kurinda ko amasohoza arangiye yakeneye ko abana bamenya imyifato bafata haba imuhira cyangwa haba ndetse no ku ishuri ariko dusaba tugira tuti ni uko amashuri yaheze agategekanya ibyigwa bitandukanye bijanye n'inyigisho ntunganyabuzima amwe umwana by'ukuri amenya imyifato itakugira ku ishuri kugira ko umuntu ahaza asanga yagize amakosa azotuma atakaza akazuza kiwe nibyo twifuza dufite mu runani senaderi hanyuma rero twebwe twiyemeje nuko nk'uko twabitanguye ni uko tugomba kudushirana neza urubanza
murakoze twagerageje kurondera umushikiranganji w'Uburundi ajeje ubutungane kugira ngo aduhe umuco kuri icyo kibazo cy'abana b'abanyeshuri barekuwe ariko muri iki gihe ngo boba batemerewe kwiyandikisha mu mashuri mu Burundi ntitwashobora kumubona tuzobandanya tugerageza kugira ngo tubashikirize inkuru y'imvaho kuri icyo kibazo ku bakunzi b'ijwi rya Amerika muri gahunda yacu yo kwibuka imyaka 25 ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ijwi rya Amerika yabateguriye umwihariko ni video 5 zigaragaza indi sura y'imibereho y'abantu 5 barokotse ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu aba bantu uko ari 5 baturuka mu ntara zitandukanye z'u Rwanda kandi buri wese afite amateka yo kwigirwaho
Izi video ziratambuka kuva kuwa mbere tariki ya mbere kugera tariki ya gatanu y'uko kwezi kwa kane. Zizaguma ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mushobora rero kuzireba igihe cyose. Mushobora kandi kuzisangiza inshuti n'abavandimwe.
Ushuti mwese mkunda radijwi ya Ameriki biganiro na makuru twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi ubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.